n'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Ushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresi yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresi radio yacu no kuri site yacu ariyo y3 radio yacu vwe.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fidel Niyongabo tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Nabugende bari kubangira kugira ngo babanze arangire, hanyuma rero kumuri basanze abana bafite amakosa basigaye kandi sibagira muri icyo gihe kumuri bagaheza bakagahanwa seko yifuza.
Uwo ni Ferdinand Simbaruhije, umunyamabanga mukuru w'urugaga FINADEB ruharanira uburenganzira bw'abana mu Burundi, avuga ku bana b'abanyeshuri bashinjwa gusibanganya ifoto y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'amashuri. Igisirikare cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyafashe umukuru umwe mu mitwe y'inyeshyamba ushinjwa ibyaha by'ibasiye inyokomuntu.
Abadereva b'indege itwara abantu y'igihugu cya Ethiopia mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 yagize impanuka mu kwezi guheze, bavuga ko bakurikije ibintu byose bisabwa igihe iyo ndege yatangura gukoroka izuru ryayo riraba hasi.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arabona na Minisitiri w'Intebe wungirije w'Ubushinwa Liu He, ikimenyetso kigaragaza ko kumvikana ku masezerano y'ubucuruzi byaba biri hafi.
Abanyalgeria bari mu myerekano barashoboye gutuma perezida wa Algeria Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho muri iki gihe bashaka abandi bategetsi bakomeye mu nzego za leta ko bava ku butegetsi. Nabo nyine aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turagaruka ku mukanya gatoya cyane, mugume hafi y'amaradiyo yanyu.
Umuturage wa Somalia wari wahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko ntabashe kubona ubuhungiro yishwe n'igisasu cyari giteze mu modoka. Icyo gisasu cyatumikiye hanze ya restora iri ku muhanda wa Maka Al Mukarama i Mogadishu, umurwa mukuru wa Somalia, kuri uyu wa kane, gihitana abantu 12. Hasan w'imyaka 29, umugore we n'umukobwa w'imyaka 3 babuze ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamaze hafi imyaka 2 afunzwe n'ishami ry'abinjira n'abasohoka rishinzwe kubahiriza amategeko muri Amerika mbere y'uko bamusubiza muri Somalia mu 2017. Umwe mu bagize umuryango we yabwijwe rya Amerika ko umuryango wabajwe n'ukuntu byamuruhije kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko bikarangira musubije muri Somalia. Yari yagiye ahunga umutekano muke baramugarura none apfuye azize icyo yahungaga. Yavuze ko Mogadishu imaze imyaka 30 mu ntambara. Abashinzwe binjira n'abasohoka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babwijwe rya Amerika ko Hassan yari mu bandi ba Somali bagera kuri 550 bimwe ubuhungiro muri Amerika basubizwa muri Somalia hagati y'2017 n'2018. Imvururuzo muri Somalia zishyamiranyije abarwanyi b'amoko yo mu mutwe w'iterabwoba Al-Shabab, ingabo za Leta ya Somalia n'iza Afurika Yunze Ubumwe ziri mu butumwa bwo kurinda amahoro.
Naho ngaha makuru yerekeye indege yagize impanuka muri Ethiopia, abadereva b'indege itwara abantu y'igihugu cya Ethiopia yo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 yagize impanuka mu kwezi guheze, bavuga ko bakurikije ibintu byose bisabwa igihe iyo ndege yatangura gukoroka izuru ryayo riraba hasi, yamara ntibashoboye kuyigarura. Ivyo biri muri raporo ya mbere yashikijwe na Leta ya Ethiopia no munsi kwa kane. Iyo ndege yasambutse 16 nyuma yuko ihagurutse ihitana abantu bose bari muri yo 157. Iyo raporo ntiyashikirijwe yose. Ntaco isosiyete Boeing ikora izo ndege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 yatangaje imbere yuko yihweza iyo raporo. Indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 zarakurikiraniwe hafi cyane kuva indege yo mu bwoko muri ubwo bwoko y'ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu mu gihugu cya Indonesia igize isanganya risa n'iry'indege yo muri ubwo bwoko y'isosiyete y'indege zitwara abantu mu gihugu cya Ethiopia mu kwezi kw'icumi mu mwaka urangiye w'2018. Ibyashikirijwe no munsi wa kane birerekana amakenga ku bitangazwa n'isosiyete Boeing n'abajejwe kubahiriza amategeko bo muri leta ya Amerika ko abadereva b'indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 bwo kuguma batumbereje mu gihe hari ibibazo ivyo mu kukwiragiza mu kukurikiza ibisabwa. Indege zo mu bwoko bwa Boeing 737 Max 8 zarahagaritswe mu bice bitandukanye byo ku isi mu gihe inyishu ku bibazo zihise irindi ya gutogwa. Ubushikiranganji bujejwe ubutungane muri Amerika buriko buragira amatohoza kuri iyo sosiyete Boeing.
Igisirikare cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiravuga ko cyafashe umukuru w'umwe mu mitwe y'inyeshyamba ushinjwa ibyaha byo gufata ku ngufu n'ibindi byibasiye inyokomuntu. Umuvugizi w'igisirikare cya Kongo, Dieudonné Kasereka, yavuze ko Masudi Alimasi Kikodiko wayoboraga umutwe w'abarwanyi utinywa cyane witwa Raia Mutomboki yafatiwe ahitwa Ishabunda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku wa kabiri. Yavuze ko yafashwe amaze gukomerekera mu mirwano. Umutwe wa Raia Mutomboki washinzwe mu 2005 ugamije kurwanya undi mutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda b'abahutu bari mu burasirazuba bwa Kongo. Wahindutse umwe mu mitwe y'inyeshyamba ukomeye muri ako gace gakungahaye ku mabuye y'agaciro gahana imbibe n'u Rwanda, Uganda n'u Burundi. Raporo yasohowe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye umwaka ushize yavuze ko abarwanyi bayobowe na Kokodiko bafashe ku ngufu abagore n'abakobwa bagera kuri 17 mu mujyi wa Lubila mu kwezi kwa cyenda umwaka ushize. Perezida mushya wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi, wagiye ku butegetsi mu kwezi kwa mbere, yasezeranije abaturage kuzarangiza ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'imitwe y'abarwanyi. Intambara z'iyo mitwe rero zimaze guhitana ababarirwa muri miliyoni.
Wandanya kumviriza makuru y'hejya no hino tubafitiye kuri radio Ijwi ry'Amerika Washington DC. Mu kirundi n'ikinyarwanda, abanya Algeria bari mu myerekano barashoboye gutuma president Abdelaziz Bouteflika atanga imihoho. Muri iki gihe bashaka abandi bategetsi bakomeye mu nzego za leta ko bava ku butegetsi nabo nyene. Abanya Algeria abariko bategura iyindi myerekano mu gihugu cyose ejo kuwa gatanu. Ivyo kugira basabe ko abategetsi bakomeye muri leta mu butungane no muri sentare igihe cyo kubahiriza ibwirizwa nshingiro ry'igihugu bava mu mabanga yabo. Abo nabo n'umushikiranganji wa mbere Nureddine Bedoui, umukuru wa sentare igihe cyo kubahiriza ibwirizwa nshingiro Taye Bebe Laiz, n'umukuru w'inama nkenguzamateka Abdelkader Bensala. Mara abahinga kubijanye n'ibwirizwa shingiro bavuga ko gutuma abategetsi bahava bizotuma ata bo basubirira buno nyene. Abari mu myerekano bashaka gusubiriza abayobozi mu nzego z'igihugu bavuga ko barangwa na ruswa kandi batwaza gahotoro. Bouteflika yatanze imihoho muri indwi inyuma yo kwaremewe n'abanyagihugu bari mu myerekano.
Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arabonana na minisitiri w'intebe wungirije w'Ubushinwa Liu He, ikimenyetso kigaragaza ko ibihugu byombi bifite ubukungu bukomeye ku isi byaba biri hafi kumvikana ku masezerano y'ubucuruzi. Ibihugu byombi byari byizeye kugera ku masezerano ku itariki ya mbere y'ukwa gatatu uyu mwaka. Cyakora nubwo imishyikirano yarengeje iyo tariki, abajyanama ba Perezida Trump baravuga ko ibihano biganiro bigenda neza. Bamwe mu bayobozi baravuga ko mu mpera z'ukwezi bashobora kuzaba bamaze kumvikana. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Trump yavuze ko ibiganiro bigenda neza. Cyakora nta byemezo birafatwa ku ngingo ziremereye nk'imisoro ku modoka, ubujura bw'uburenganzira ku byavumbuwe n'ubwo gucengera mu ibanga muri za mudasobwa hagamijwe kwiba amabanga. Trump akunze kuvuga ku bucuti afitanye na mugenzi we mu Bushinwa Xi Jinping, kandi yizeye ko bazasinya amasezerano nibashobora kumvikana. Hashize amezi ibihugu bifite ubukungu bukomeye ku isi biri mu ntambara y'ubucuruzi, kimwe gihimura ku kindi ku buryo bw'imisoro yishyurwa ku bicuruzwa. Haramutse habayeho bwumvikane, ibi byose byaba birangiye. Abamenyereye iby'imishyikirano mu bucuruzi baravuga ko bishobora kuzarangira Ubushinwa buhawe kugeza mwaka 2025 kugira ngo bwubahirize amasezerano y'ibyo bugomba kugura muri Amerika, bukanemerera Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwegukana ku buryo budasanzwe ubucuruzi ku buryo budasangiwe murambabarira ubucuruzi bufite mu Bushinwa. Mukomeje kumva Radijwi rya Amerika ivugira hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya turabaha amakuru iyo mu karere. Umucamansa mu rugereko rwihariye ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga yatangiye kumva urubanza mu mizi rw'ubushinjacyaha buregamo abarwanashyaka b'ishyaka FDU ibyaha byo gushaka guhirika ubutegetsi. Baregwa gukorana n'imitwe y'iterabwoba irwanya Leta y'u Rwanda no gushaka gushyiraho igisirikare kitemewe. Eric Bagirubusa aratubwira ibindi kuri inkuru.
Abarwanashyaka ba FDU inkingi bagaragaye mu cyumba cy'urukiko bari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa babohesheje amapingu ku maboko. Mu buryo budasanzwe bumenyereye kubona abanyururu mu nkiko z'u Rwanda, uyu munsi abagabo umunani mu baregwa hanze yo kubambika amapingu ku maboko hiyongereyeho kubaboha amaguru buri umwe n'amapingu abiri n'iminyururu ku maguru. Ubwo urubanza rwaburaga kanya gato ngo rutangire byaje gutangaza abari mu rukiko igihe abanyururu bajyaga mu bwiherero. Bagendaga bakurura iminyururu n'amapingu ku makaro y'urukiko. Ku bari mu rukiko barimo abavandimwe b'abaregwa bagaragaje ukumirwa, bamwe bari imyoza mu majwi yo hasi, abandi bifata amapfubyi, abandi bazunguza imitwe. Ku munsi wa mbere mu rubanza mu mizi, ubushinjacyaha nibwo bwahariwe ijambo busobanura ibyaha bubarega. N'ibyaha by'ubwinjiracyaha mukuruye mu mutwe w'ingabo utemewe, gushaka guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda bukoresheje inzira y'intambara no gukorana n'imitwe y'iterabwoba birwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashatse kubinyuza mu ihuriro ry'amashyaka atanu arimo FDU Inkingi, RNC, umutwe wa FDLR usanzwe ubarizwa mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ayandi mu kiswe P5, kuko ngo bagiranye amasezerano y'imikoranire mu mwaka wa 2015. Ubushinjacyaha buvuga ko abaregwa bashakaga abayoboke bagamije gukora igisirikare cya P5 muri Kivu y'Amajyepfo mu duce twa Fizi na Uvira. Burega bamwe mu gushakira bagenzi babo ibyangombwa by'inzira n'amafaranga bajya muri Kivu y'Amajyepfo. Ubushinjacyaha buvuga ko hari babiri mu baregwa bafatiwe ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Rusizi bagerageza kwambuka gutozwa igisirikare. Bunarondora bamwe buvuga ko barangije kugera muri Kongo. Byinshi mu bimenyetso bushingiraho burega harimo ibiganiro buvuga ko byumvirijwe ku matelefone yabo ngendanwa bavugana na bamwe mu barangije kugera mu ihuriro P5. Hari namwe mu mazina ubushinjacyaha buvuga ko mbere yo kwinjira mu ihuriro P5 babanje kujya gusura Perezida w'ishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza akiri muri gereza ngo bamubwire ibyo bagiyemo. Bwana Gracien Sabiyaremye, umwe mu baregwa, ashinjwa ko mu biganiro yagiranye na bagenzi be ngo yaba yaravuze ko ntacyo bashoboraga kugeraho Leta y'u Rwanda ikiyobowe n'agatsiko umushinjacyaha avuga ko bitaga akamabandi. Kumushinjacyaha abaregwa bagize uruhare rutaziguye mu gushaka gusubiza u Rwanda mu kaga. Mu baregwa kandi harimo Bwana Fabien Twagirayezu, wemera ko yarashinzwe ubukangurambaga ku rwego rw'igihugu mu ishyaka FDU Inkingi. Uyu bushinjacyaha bumurega ko ari mu bagize uruhare mu kubwira abo bari kumwe ko hari igisirikare kiri gutegurwa hanze y'u Rwanda anabakangurira kukijyamo. Mu baregwa uko ari 11 haburamo Vice Perezida wa mbere wa FDU Inkingi Bwana Boniface Twagirimana bitazwi irengero rye. Ubushinjacyaha buvuga ko nubwo mu byo yabajijwe yagiye abihakana, yagiye ahuza ibikorwa byose nk'uwari ubayoboye. Ni mu gihe Leonire Gasengayire we asindwa ko yari umubitsi w'ishyaka, uyu ngo ni nawe watangaga amafaranga y'ingendo ku bashakaga kujya mu ihuriro P5. Kubera ikibazo cy'amasaha n'izindi gahunda z'urukiko, byabaye ngombwa ko urukiko rubaza uruhande rw'iregura niba rwiteguye gukomeza cyangwa se niba rwategereza iburanisha ritaha. Umwe mu bafashe ijambo mu izina rya bagenzi be, Bwana Gracien Sabiyaremye, umucungagereza abanje kumuzitura iminyururu n'amapingu ku maguru, yatambutse agaragaza urukiko kuko banyotewe n'ubutabera. Yavuze ko kuri bo baburana ibindi bikazasuzumwa nyuma, kuko ngo basanga urubanza rumaze igihe kirekire, kandi agaragaza ko gereza bafungiwemo itaborohereza mu kubonana n'umunyamategeko ubunganira Maitre Gatera Gashabana. Urukiko rwanzuye ko rugiye kwiha igihe urubanza rukazaba rupfundikiwe mu mpera z'uku kwezi kwa kane, narwo rwemera ko urubanza ruri mu zindi rufite kandi rwadindiye. Hazamutse kandi ikibazo cy'ibimenyetso abaregwa bavuga ko bibumbatiye ugushidikanya gukomeye. Abaregwa barasaba ko ubutumwa kuri za WhatsApp n'amajwi baregwa ko byafatiwe kuri telefone zabo ngendanwa ubushinjacyaha bwa bigaragaza uko byakabaye ubushinjacyaha havuga ko ibimenyetso nk'ibyo iyo bimaze amezi atandatu nko mu kigo cy'itumanaho MTN kubishaka bitajya munsi y'amezi atatu naho mu kigo Airtel Tigo ho ngo ntibyanashoboka umushinjacyaha asanga ahubwo bishobora kuzadindiza iburanisha kandi akavuga ko harimo abaregwa ku buryo umwe yabagatunze nka SIM card yahamagazagaho zigera muri 14 urukiko rwategetse ko ibyo bimenyetso ubushinjacyaha bwazabishaka uko byakabaye kandi rwizeza ko bitazandindiza urubanza abaregwa ko ari 11 barimo umugore umwe rukumbire Onire Gasenga yire hafi ya bose uko ubushinjacyaha ubarega byumvikana ko bari bafite inshingano zikomeye mu ishyaka nubwo bataragerwaho ngo biregure mu mizi mu maburanisha yose yabanje abaregwa bahakana ibyaha bakavuga ko babegeretsweho n'ubutegetsi kubera ko baba mu ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi FD inkingi ritaremerwa gukorera mu Rwanda umukuru w'irishyaka Madame Ingabire Victoire Umuhoza yafunguwe mu kwezi kwa 9/2018 ku byaha bivugwa ko bishingiye kuri politiki nibutse ko abaregwa bose batangiye gutabwa muri yombi kuva mu ntangiriro z'ukwa 9/2017 iburanisha ritahariri ku itariki ya 11 z'uku kwezi kwa 4 bagira ubusajwe rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
Erika bagira ubusa turagushimiye kuri iyo nkuru maze kutugezaho turagumaho nyine mu Rwanda aho umujyanama mukuru wa Perezida wa Repubulika ushinzwe bya gisirikare n'umutekano General James Kabarebe avuga ku Rwanda rudatewe impungenge nibyo yita imitwe y'iterabwoba yabigamije guhungabanya umutekano w'u Rwanda ibyo bivuze asoza inama y'urubyiruko yitabiriwe n'abagera kuri 250 mu biganiro bitegura kwibuka ku nshuro ya 25 bakorewe genocide mu Rwanda asumutakaboye
Munama yahuje urubyiruko ruhagarariye abandi rwaturutse hirya no hino mu Rwanda rwaganirijwe ku myiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 25 Jenoside yakorewe Abatutsi ku mugoro wa kuri wa gatatu ubwo hasozwaga ibyo biganiro General James Kabarebe niwe wabahaye ibiganiro maze urubyiruko ruboneraho kumubaza byinshi rwibaza muri iki gihe
ubwo ngize mu rwego rwo guhura n'abayobozi nk'amwe muradufasha mutubwireho tuzi umugabo bita Kayumba n'umwe mu mwafatanyije mu kubohora u Rwanda kugeza ubu ngubu hari imitwe imwe n'imwe yishe abatutsi benshi yakoze jenoside mu Rwanda bifatanyije nayo mu gukorana ibikorwa byabo bisanye igihugu nabaze murabona na kibazo kinini bizateza cyane ko hari ibintu byinshi mwatangiranye atabashe gusozanya namwe nagira ngo mutubwire kuko nabafite igice kinini cy'abantu runaka ubona bakorana ati umuntu bita Sankara ni umuntu nyabaki arwanira ikiwe mu
General James Kabarebe yabwirwa urubyiruko ko Kayumba yananiwe gukomeza amahame y'igisirikare yarwaniye bituma ava mu rugendo abandi bararukomeza avuga kuri Sankara Kabarebe yarabajijwe uwo ari we nyuma y'uko izina rye ryumvikanye mu mwaka w'2018 ubwo yigambaga uruhare mu bikorwa bihungabanya umutekano hafi y'ishyamba rya Nyungwe General James Kabarebe yavuze ko Sankara
Sankara we nta nubwo muzi rwose Sankara agomba kuba ari adventurer umuteka mutwe w'urubyiruko samhoya numvise gusa amakuru ye ko yigaga ubutare niba ari 1910 yarananiranye nabyo ajyana na Kayumba ashwana na Kayumba ubu ngubu ari kumwe n'abitwa ba Marara nawe yari umusirikare wacu ariko muto cyane ariko nabo ndumva ko bafitanye ibibazo kubera ko Sankara umurescape Marara ngo yaguye Uganda Sankara ngo ntashaka abaganda ubwo abo nabo barimo barashwana ubu Sankara ari kumwe nande na Rusesa abagiye nabo ejo muzumva bashwana
General James Kabarebe umujyanama w'umukuru w'igihugu mu byerekeranye n'igisirikare n'umutekano yanabwira urubyiruko ko iyi mitwe yose ivuga ko irwanya leta y'u Rwanda ntawe ikwiye gutera impungenge
ikose zose numva bazo fite fundamental weaknesses n'ubundi kiba cyaratumye batekereza nabi bagumamo bagatekereza nabi nibyo bagakoze ngo barwane igihugu bakabishwaniramo ahubwo bakirya bakazimara batageze ku cyo bashaka gukora nababwiye FDLR yatwitse mu gice bibiri abanyeduga abakiga Sankara ashwana na Kayumba kubera amafaranga make y'abakotiza abo ngabo rero sinzi icyo bahagarariye sinzi objectives bafite sinzi nta na threat nimwe bapozinga kuri twebwe uriyuki kuguma ruza nirukudwinga ariko rukaguma hano kugutwi ruduhera inzukira kumituhera inzukira ukagumukira gutya gusa muri kubita wihuta rero muve kunzukira inzukira ze kubatesha umwanya mwebwe ni mwubaka igihugu
Ibiganiro bitegurirwa urubyiruko mbere yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi biba bigamije kubusobanurira uruhare rwagizwe n'urubyiruko rugenzi rwarwo rwishoye muri Jenoside, ariko hakaza kubonekamo urubyiruko rwitanze bagahagarika Jenoside. Jenerali James Kabarebe yabwiye urwo rubyiruko rusaga 150 rwari ruturutse hirya no hino mu gihugu ko umusingi urubyiruko rukwiye kubakiraho iterambere ari ubumwe bw'Abanyarwanda. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ku bakunzi b'Ijwi rya Amerika, muri gahunda yacu yo kwibuka imyaka 25 ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, Ijwi rya Amerika yabateguriye umwihariko. Ni video 5 zigaragaza indi sura y'imibereho y'abantu 5 barokotse. Ziri ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio yacu. Aba bantu uko ari 5 baturuka mu ntara zitandukanye z'u Rwanda, kandi buri wese afite amateka yo kwigirwaho. Izi video ziratambuka kuva ku wa mbere tariki ya mbere kugera tariki ya 5 y'uko kwezi kwa 4. Zizaguma ku rubuga rwacu rwa Facebook. Mushobora rero kuzireba igihe cyose. Mushobora kandi kuzisangiza inshuti n'abavandimwe.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Mu Burundi, ishyirahamwe Parsem kishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere, ryatangaje kuri uyu wa 4 ko ubukene mu gihugu bwabaye bwinshi. Parsem mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru ryavuze ko mu matohoza ryakoze ryifatanije n'inzego za Leta ryasanze ubukene bugeze ku rugero rwa 70%. Pierre Claver Niyonkuru adufiti.
Kubwa Faustin Ndikumana atwara ishyirahamwe Parsem gishinze guhamagarira Abarundi guhindura ingendo ngo bashike ku iterambere rirama ubukene buri mu banyagihugu bwarenze urugero. Mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru yumvikanye ku maradiyo avugira mu gihugu, avuga ko mu matohoza bakoze bari kumi n'inzego za Leta basanze hafi abanyagihugu 70% bari mu bukene.
Uno munsi rero twashatse kubabwira ibijanye n'ubukene ingene bwabaye ndanse buteyugwa mu gihugu cacu. Abahinga ingene bavyerekana gushika uno munsi baravuga neza yuko hafi 70% y'abarundi bari mu bukene, ntangere no kuvuga munsi y'idolari ku munsi. Mbere ubiranze baravuga bati ico bita uburemere bw'ubukene, gap dollar poverty, yuko buri munsi ya 25% y'iryo dollar. Ni ibintu rero biteye ubwoba kuko mu bihugu byinshi ni ubukene bwabaye 30%, ibihugu bivuga biti karabaye. Twebwe rero tugeze kuri hafi 70%, ni ibintu biteye ubwoba. Hanyuma uravye mu biharuro vyasohotse muri ankete iheruka gukorwa n'ikigo kijanye n'ivy'ubutunzi Istebu, ubukene bwari 64%. Bwari bwinshi cyane. Mbere hakaba hariho kuvuga ubukene bujanye n'iby'amafaranga, intara 8 zari zifise ubukene burenze biteye ubwoba. Haronka Muyinga 84%, Gitega 79%, Cankuzo 78%.
Ingaruka mbi z'ubwo bukene zibonekeza mu kibano, aho usanga abana bagwara indwara zituruka ku gufungura nabi, bagaheba amashuri kubera imiryango baturukamwo iri mu bukene. Parsem n'izo nzego za Leta bakoranye ayo matohoza basanze hari n'abantu hahera umwaka batarakora ku inoti nkuru y'igihugu y'10,000.
Ni ukuvuga yuko rero turavye iyi myaka 10 isa n'uko mu by'ubukene atakarusho kahabaye, ahubwo mbere ndetse byatiye bigenda bisubira inyuma. Nicyo gituma ubona abana bahera amashuri ku bwinshi, ugasanga idandazwa ry'abantu byo bita traffic desertime aha mu Burundi riguma rifata icicaro, ugasanga abantu bagomba bahunga mu by'ubutunzi baja kuronderera hanze, impunzi ngene ziba zibayeho, gufungura nabi, ukaraba ivyerekeye hygiene, murazi yuko nka korera yamara indwara yamira ingaha kubera n'ivy'amazi meza. Uraje vy'ibiciro aho bigize n'amarove n'abantu baronka, agasigara abantu benshi bakenye n'abantu usanga batunze kumbe badashobora no kuvuga neza iyo ariko barabikura kubera n'izo protinte zingene umwimbi wiyongera benshi atari nyinshi.
Mu mwaka uheze Leta y'u Burundi yemeje ko ari intara zimwe zimwe zahuye n'ingorane zituruka kuhindagurika ry'ibihe, haba inzara cane cane mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Bujumbura, Rirare n'ahandi. bamwe muri abanyagihugu baraganira n'Ijwi rya Amerika ku mwaka uheze.
Abana bafatwa basha kwa muganga gahantu ubonagejeje muri Prince Regent bamaze kushika muhira ko iyo nza yari ndende mu rugo cya aracikana.
Ababwiye ko nagiye numva ku mugoroba bambwira ati utwana turi mu ibarabara nyina yagi ndabajije abana bambwira ati mama yagi yadutaye ngaharigi ngo ntagire ibyo abagaburira. Aha ni ngene bashobora kuronka n'utwo birirwa nk'umugira neza biteye ikigongo aratugaburira.
Ukaramva nta mahoro mfise. Mubuzima mba tari heza. Inzara ya tuma mubuzima hapu na kulika si heza.
Tukwese tukwageze hobi hera. Imirima tukwageze. Yose yumye. Yumye mirima nacho tugifise. Hatura gara gara. Habataza baraja kutori mibzi imbaba kwega. Nuwarazi kuduharagi ya rimye. Tukwese tukwarumye. Mubuna uzohe mburundi.
Kumusu tulagenda kumazi kuituro zibiri zitatu. Hari habi hechwa ni nzara. Hari hababure kila haba. Numu unakafaka munu kila monzu.
Kugiru gubukene bugabanuke parsemi rafisecho isaba inzego za leta nabikorera utwabo.
Menisho gituma tukwatera kamu abarundi boss. Kuko ivyo bimutegeza kubihindura abanye politike abarongoye igihugu kama mundyane mu ngorane z'inyungu zabo mu gihugu gifise ubukene bungana gutyo ni ibintu biteye isoni. Urabona n'ubwo bukene turimo butuma nimengo dutera ndukengeretse n'ingorane zacu ugasanga ntiziriko zirahabwa n'ikibanza mu makungu bikwiye. Ibyo byose rero bibizananye n'inguvu nke igihugu kagifise mu by'ubutunzi. Turakwiye rero kwikebuka tugahinduka tugahindura Burundi.
Umwaka uheze leta iri kumwe n'amashami mpuzamakungu nka PAM, FAO n'izindi yavuze ko hakenewe amafaranga angana n'imiliyoni zirenga 70 y'amadolari ya Amerika kugira ngo abantu bagera ku miliyoni 3 z'abarundi bakeneye ifashanyo zihuta bagarukigwe ko abo nabari bageramiwe no gufungura nabi. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clave. Mu Burundi hamaze iminsi havugwa abana b'abanyeshuri bagirijwe ko basibanganije amasamanamu y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu bitabo by'ishuri mu minsi yahera. Hari hagirijwe abana b'abanyeshuri mu ntara ya Kirundo mu gihe abanyuma bagirijwe ku bijanye n'iyo nyifata abana b'abanyeshuri mu ntara ya Gitega. Abana bavuga ko barekuwe vy'agateganyo mu kurindira ko amatohoza abandanya muri kigiye bakaba bari mu muryango yabo. Hari amakuru avuga ko badashobora kwemererwa mu mashuri yose y'u Burundi. Twavuganye na Ferdinand Simbaruhije, umunyamabanga mukuru w'Urunani FENADEB kwiyemeje guharanira agateka k'abana mu Burundi. Atangura avuga ku gene vyifashe inyuma yo kwaba bana barekuwe.
Niko nkuko bivuze duhere kuri abana mu buzi bw'Igitega n'ibyo abana bari bafashwagizwa ko nabo nyiro bafatanganije ifoto y'igihugu. Ariko rero umuntu azaho yabazejwe ubanza no kuguma federaje urubanza yasa kwarekwa kugira ngo uko murabona uno munsi no bihe n'ibihe abantu bari mu bibazo bari yasa kwarekwa kugira ngo amasohoza abandanye mugabo bari mu bibazo bari kwarekwa ibibazo. Ubu rero umva abo bana uno munsi bari muri wa umuryango yabo.
Naho barya bo mu ntara ya Kirundo vyagenze gute?
Nivyo nukuvuga ico kibazo cy'abana mu Kirundo ni kibazo twakwikerezwa mu ntango zacu ndetse kugeza uno munsi nyene. Rero ngo mubivuze nk'uko mubivuze abo bana ntibarekure kubandanya amashure bari bahawe ya ufataga igihugu cy'agateganyo kuko murazi ko sentare yabahaye igihugu cy'agateganyo ariko mu gamasoza akabandanye. Rero aho bashikiye muhira ubuyobozi bwo mu ntara bwabarwuriza amashuri ntibabakundiye ko abana basakubandanya basiga amashuri basavuga ko badasaba kuja ku mashuri kubera ko bakoze amakosa kubera ko basaba guhanwa n'ingingo bavuga iri muri reglement scolaire ni ukuvuga amateko aba abanyeshuri. Uko niko bimeze ariko rirumva twebwe hano mu rugo mu rurani twe kumva zerwa takabana tose tivuga uko muziki tose tuziko urubanza uno munsi uri imbere y'ubutungane hari mu kamuzi ko muziki uri ibanza no ubutungane no kurinda ko urubanza rutika. Kandi makandi urumva kugira baronke ibaronka ibyo tagateganyo nuko amasoza twe bwarangira uno munsi twe kumva tarangira ariko bituma tugira rutika mashuri nabo nyene bari kubangira kugira ngo babanze harangire. Hanyuma rero kumbure basanze abana bafite amakosa basubiye kandi sibagira muri icyo gihe kumbure bagaheza bagenza agahanwa seko y'ishuri. Rero uno munsi twasubiye munsi abo bana tukwiye kugacu mashuri yo kwikuta ku mashuri ukurumba uno munsi atakubatera.
Iyo ngingo none muvuze yuko tarekurira abo bana kuja amashuri yafashwe n'amashuri si leta yayifashe.
Uko twavyumvise ni ukuvuga iyo ngingo iriko adasha ku mashuri byasaswe n'ubuyobozi ko muzerwe amashuri ku ntara niko bimeze. Urumva niba batumye abana badasa ku mashuri ubure barimo abana bari muri no munsi ntibata ku mashuri nje bari muri.
Iyo nyifato mwibaza ko abo bana bagirizwa ko bimaze imyaka sijya mbere biba ku bwanyu kwishyira hamwe ngo runani rwanyu mwibaza ko ari nyifato ikwiye mu bivuga kwiki nihe mpanuro mutanga
byukuri mu byukuri ngo nayabwiye no munsi zero munsi mu byukuri dufata ko abana twebwe ubwacu dufata ko hano bateraho ko sentari nasa gutanga bendekana neza neza ibintu byageze no kuvuga amasohoza sentari se yabandanya nuko ko abana no munsi batera ico mugano babwiye nuko twebwe mu runani mu byukuri turi dako mu byukuri nk'umwana agize amakosa ko ahanwa cyo kimwe n'umuntu wese agize amakosa no guhanwa ariko tugira igihe ari umwana agize amakosa no gutinga ni ngufi bageza karafundo n'ingene bakoresha amategeko yo kwishuwe kuko umwana kiri kwishuwe by'ukuri abagengwa nayo amategeko nyine kwishuwe ibyo siko twe tubibona uno munsi tufata ko abantu no munsi baragirwa n'amakosa kuko nanase ntari uko mwabyumvise yatanzwe ubutare ateganya kubera ko itaheze amatohoza
murakoze twagerageze kurondera umushikiranganji w'Uburundi aje gutungane kugira ngo aduhe umuco kuri icyo kibazo cy'abana b'abanyeshuri barekuwe ariko muri iki gihe ngo boba batemerewe kwiyandikisha mu mashuri mu Burundi. Ntitwashoboye kumubona, tuzobandanya kugerageza aha niho duhereje.